Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miliyoni za nshuti muri kumwe natwe miganiro by'uno mwanya muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Iyo ngingo jenda ya kira neza ukorera ahantu uri mu gihugu utegerezwa kumenyekana ritika kumenya
batuha kutwacu batudusahura tawo twivye n'ukuri byo bavyiza ko natwe twokora tukagira ico dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vrema.
Aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura i Burundi bavuga ko bakiri umugambi wa leta wo kwandika abadandaza bose bakora ko kazi ataho banditswe. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato hagataho mwari muzi yuko umuntu agendana ubumuga bw'amaboko ashobora gukina umukino wa taekwondo akanasumbya n'abakomeye.
Hariho nka exercice abasaba amaboko abiri bica bisaba ko gushiramo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi ugakoresha ukuboko kumenyana ugasanga uhagiye muri ritmo imwe n'abandi.
Muri kino kiganire rero tuza kubabwira ivyo musore yitwa Parfait Hakizimana yatowe mu bandi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda atogwa mu bandi ngo aje mu higanwa gisi yose rya taekwondo ry'abagendana ubumuga rizobera Londres mu Bwongereza muri kuno kwezi nimuze gucikwa n'ivyaranze ubuzima bwiwe azo ari mu mpera za kino kiganiro. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye Mgenzi wa Chaloiza Bigirimana banza tugira makuru avuga ijya nino.
Tuyahere kuri inkuru y'ubwicanyi hano muri Leta Zunze za Amerika. Abanyamerika kuva kuri uyu wa mbere baracarondera kumenya icyatumye umutama ageze mu zabukuru afata ibikoho bikomeye agacucagira amasasu mu bihumbi by'abantu bari mu gitaramo cy'indirimbo mu gisagara cya Las Vegas muri Leta ya Nevada. Igipolisi cy'inyamira mabi FBI kiramaze kwamirira kure umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu wamaze kwitirira icyo gitero. Uvuga ko umunyamerika w'urukoba rwera w'imyaka 64 azwi ku izina rya Stephen Craig Paddock yari amaze amezi make yinjiye mu idini rya Kiisilamu. FBI irabeshuza ayo makuru ikavuga ko ata n'ikimenyetso na kimwe yabonye kuva ku byo ISIS ivuga. Gushika ubu abantu 59 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye abandi 527 barakomereka ibitigeze kuba muri icyo gisagara cya Amerika kizwi cyane mu birori by'inkino no kwinezereza. Ibyo bitigiri biruta iby'abantu bafiriye mu nzu y'ubutambiro mu gisagara cya Orlando ni muri Leta ya Florida mu mwaka wa 2016 aho abantu 45 bazize ubuzima mu bwicanyi busa n'ubwo. Perezida Donald Trump mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa mbere ntiyigeze avuga ku kibazo cy'abantu bahabwa uburenganzira bwo gutunga inkoho zikomeye n'icyiterabwoba. Icyo yavuze gusa ni uguhamagarira Abanyamerika kwiyunga. Kuri Afrika impunzi z'abanyarwanda zitarenga 11 gusa ku zishika 9,200 zizwi n'amategeko muri Congo Brazzaville nizo zimaze kugaragaza ko ziteguye guhunguka mu Rwanda. Abandi ntibarota batahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko bavuga ko batizeye ubutegetsi bw'i Kigali. Amareta ya Congo n'u Rwanda hamwe na HCR barongeye kwibutsa izo mpunzi ko iminsi isigaye iharuye kugira ntibazowe bacitwa impunzi muri Congo Brazzaville. Kubw'umushikiranganji wa Congo ajejwe imibano Antoinette Dinga Zondo kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 uza impunzi zose z'abanyarwanda zizoba ziri ku butaka bw'icyo gihugu zizoba ziharurwa nk'abahaba batagira ibyangombwa. Avuga ko amategeko ari yazoca akurikizwa. Ariko ku bwa Dr. Eric Ndayishimiye ni umwe mu mpunzi z'abanyarwanda baba muri icyo gihugu avuga ko impunzi nyinshi ziteguye gufata inzira yo mu ishyamba mu gihe hofatwa ingingo yo kubasubiza mu Rwanda ku nguvu. Iyi nkuru tuyikesha umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Brazzaville Nguela Ngusu akorera serivisi y'Igifaransa aha ku ijwi rya Amerika.
Na Aloise Bigirimana arakenuye tukibutsa kuri radio ya Amerika muri ko murumva muyumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ari mu Rwanda mutwumvira ku FM 104 n'ibice 3 bashobora kandi kumviganiro byacu muce ku rugaga rwa internete atari wezi tataka burungu radio yacu VOA kaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze ibijo rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Kuva kuri no wa kabiri mu Burundi hatanguye isekeza ryo kwandika abadandaza bakora urucuruzwa rutanditswe bahejeje kwandikwa bazoca bahabwa inomero ndangamudandaza. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Bujumbura Eroje Wirika neza atubwira byinshi ku ino nkuru.
Iyo sekeza ryatanguriye ku mugwa mukuru Bujumbura rizomara iminsi 15 imbere yuko ribandaniriza mu zindi ntara zo hagati mu gihugu. Ikigo Bergeje kwegeranya amatagisi n'amakori gihamagariye abadandaza batazwi n'amategeko kwitabira icyo gikorwa no kubahiriza abazokirangura. Julius Bucumi ajeje upereza muri Oberha arasigura zimwe mu nyungu iriyandikwa rizogirira buryega.
Biratuma abantu bava mu ibarabara bakamenyekana bakagira ahantu bakorera hazwi, hanyuma leta uburusho ihabandi nabo nyene igashobora kububaronsa. Ubwa gatatu nuko abo bantu bagwiza tunga badandaza bafise uruhara cyane mu guterera igihugu amikoro manini no ku matagisi n'amakori aba yatojwe. Abagwiza tunga bamenyekanye bagatanga ikori biratuma nayo nyene imigambi leta irangura Yesu nunura.
Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ko imwe mu migwi isabwa kwiyandikisha yakiri ingingo maze rihera muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cha Bujumbura hari amagaraje menshi bakora imiduga.
Iyo ngingo jenda yakira neza kubera mu bisanzwe ukorera ahantu uri mu gihugu utegerezwa kumenyekana ritika kumenya n'ibisata bitandukanye mu mwokora na bikabamenya. Iyo ngingo jenda yakira neza ije hageze nico gituma nace twaje twafashe ngingo yuko twiyunga ahubwo tukaja kwimenyekanisha yuko dufise ishira hamwe ryitwa association sisgerege. Urabona ko twebwe twiyungunganije ingene hasa neza fise fond dukotiza kugira ngo aha hantu tuhafate neza agume hasa neza.
Twe na noma vraiment turiho ni baze vraiment turabumvirize gihe badushikira nga natwe nibyo dukeneye kugira ngo leta tumenye ko turiho ibyo tugomba gukora vraiment idufashe turabego toronka mwakantu nkudusupana amasarubeti umucano vraiment twabonye uradufasha leta idufashe mudushikirize ubutuma bwacu turabeko yo dufashe.
Eka namwe mu bakenyezi badandariza mu ibarabara bunga mujyabo bafundi b'imiduga
nukuri byanezereye cyane kuko ni byiza bo badufashije kubera twuma turiko turiruka mu ibarabara batuha kutwacu batudusahura tawo twivye. Nukuri ibyo babyiza ko natwe twokora tukagira icyo dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vrema bo babakoze imana ibahezagira.
Aha tudandaza tutemerewe mategeko si byiza kubera dufata umupolisi wese arengana yambaye za civile cyangwa shadufata nk'igisuma gashaka kubwira ngo ndagutwara kugufunga amamaze kudutwara ngo adutwara ko dufunga ntanadushikana gasha duca amahera meshi arengeje nkawe twadandaza nkoresha mutahe wa vente bantwaye muri Basel ndiha kuri Mer vente nye hariho nundi ngo ni chef de zone yo ngaha muri Mer yari yaje bwa mbere atubwira ngo nitugura amajire ngo amajire tuze turambara ukugira ngo twemererwe mu barabara turagenda turabigura turatanga amahera 335 amajire turayafise muhiye ko yakoresheje ukwezi kumwe haci ukwezi kumwe haci batangura kuza baguma batwirukako ya majire kandi tuyafise cha tubwira ngo hari kidodo ngo bibagiye gushirako.
Bucumi nawe hagaruka kutundi turusho twirisekeza.
Biratuma kandi abanyamyuga baje hamwe mu mashira hamwe usanga bafise nabo bakoresha bazwi hanyuma bigafasha yuko abo bakozi bashobora koroherezwa mu turusho dutandukanye ari utwo kongererezwa amafaranga atangwa mu bigo bijejwe gutegekaniza abakozi kugira nibagera mu za bukuru batagishoboye gukora ako kazi bazokwikore kutuntu baziganije bakirangura imirimo yabo.
Iyo mirimo batazwa kwisunga urutonde rushasha mu kuyirangura, ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura burabagabisha. Hamadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru w'umukuru wa meya Bujumbura.
Twebwe nk'abajeje intwaro dukeneye abantu bose ibyo bakora mu gisagara tuba tubazi. Umuntu atazwi n'inzego z'igihugu, uwo muntu tuba tuzi ibyo ariko arakora. Cyo gituma bitwasanga kwakora mwuga tutazi mu gisagara tuzomubaza cyangwa tuvyugare ibyo mu byo tujejwe imisi yose kwitirana ubuzima bw'abanyagisagara. Umuntu atazo kwitabira ku kamo twebwe nk'abajeje inkwa tuzofata izindi ngingo, kuko nababwiye ikibazo kijyanye n'umutekano. Kandi icyo umutekano nacyo umunyagihugu wese ahamagariwe gukora ku buryo umutekano umusimbatara.
Amatohoza yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ikigaga c'isi FMI yerekana ko mu bihugu bya Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara n'u Burundi burimwo urudandazwa rutanditswe rugirira akamaro abantu benshi cyane. Amahinguriro hari muri urwo rugero yinjiza hagati y'ibice 25% ku ijana na 65% ku ijana mu bigega by'ibihugu ku mwaka ku mwaka, agahakazi ibice biri hagati ya 30% na 90% abantu batari mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Ikigaga FM cyasabye amareta koroheza buke buke bene ayo mahinguriro nko mu kuyaronsa umuyaga nkuba hamwe no kuyafasha kuva mu gifuri. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Hello Jolika neza urakoze. Unaho ya nkuru ya wa musore yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko yitegura kuja guhiganwa mu higanwa mpuzamakungu rya Taekwondo ritegekanije kubera London mu Bwongereza kuva ku magenekerezo ya 15 gushika ku ya 17 muri kuno kwezi. Muri make, Parfait Hakizimana avuka mu ntara ya Gitega, akaba yavutse mwaka w'1988 ariko mu 1996 ukuboko kwiwe bakumijaguyemo amasasu aho yari mu ikambi y'abageranirijwe yabateshejwe izabo ibugendana, gutyo ahakura ubumuga. Ivyo ntababwiye Désiré Hakizimana mu gihugu cy'u Rwanda araza kubigarukako na Parfait Hakizimana.
Uwo musore muri kino gihe ariko arimenyereza hamwe na bagenzi we mu gihugu cy'u Rwanda, yatanguye urukino rwa Taekwondo yifinira akurikira abakuru biwe. None uno munsi amenyesha ko urukino rwamaze kumuja mu maraso.
Natanguye ngenda nkurikira abandi kuko twaba kumusaga mu kambi y'igisirikare, nabona babikina abakuru banje naye nkakurikira nkuko mubibona nari ngwaye kuboko ngendana ubumuga.
None ga Parfait, umuntu afise ubumuga koko aragira urukino rwa Taekwondo tubona rusaba gutera imigerere bimwe bikomeye cyane?
Mu ncamake, Taekwondo ahanini amanota menshi ava ku maguru, dukoresha amaguru cyane, ni nacyo gituma nagumangira kuhaje yo gukora, kandi na metre wanje akabinyumvisha ko bishoboka. Manza asanga nabyisanze mu nyine, ubu numva ni yaleze ndakina uko bisanzwe nk'abandi.
Kubona Parfait Hakizimana afise ubumuga amenyesha ko yamaze kuvyakira, ahubwo ikimuraje ishinga no gukora cyane kugira n'abadafise ubumuga bashobore gukora cyo kimwe mu myimenyerezo.
Ahanini nta kinini ibintu warakiretse ko hariho nk'ama exercice abasaba amaboko abiri, bica bisaba ko ugerageza gushiramo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi, ugakoresha ukuboko kumenya ugasanga uhagiye muri ritmi imwe n'abandi.
Abamugaye si benshi bagira Taekwondo, mbega birakorohera kwitegura uri kumwe n'abandi atabumuga bafise, wewe ufise ubumuga?
Umuntu wese agerageza kwihicizere mu mutima wiwe iyo yagiye mu kintu agikunda. Ku rwego n'abandi ko ntibikintera ingorane kuko ndafise abanyeshuri nigisha, mfise krebe ni Bujumbura na mfise krebe n'ubu ndafise krebe mu nkambi ya Mahama. Rero gukorana n'abakomeye narabimenyereye kuko na mu krebe nakuriyemo twakorana n'abakomeye nta kibazo.
Uko gukora cyane nibyo byatumye Parfait Hakizimana aronka uburenganzira bwo kuzoja mu ihiganwa gisi yose rya Taekwondo ry'abagendana ubumuga rizobera i Londres mu Bwongereza kuva igenekezi ya 15 gushika 17 za kuno kwezi. Amenyesha ko igihe yabimenya akamwemwe kabaye kenshi.
Maze kubimenya tubifashijwemo na Federation y'u Rwanda, baradushimiye cyane, baradusaba yuko twoza tukitegurana n'abatlete babo tukazoja guhikanwa muri ico gikombe c'isi yose kizohuza abagendana ubumuga muri para Taekwondo. Kandi turizeye intsinzi kuko imyitozo ni myinshi, turafise igihe kinini cyo kwitegura.
Uvyumvise akamwemwe nk'umuntu ari mu ikambi y'impunzi byagenze gute?
Naryohewe cyane, ndumva no mu mutima yuko n'abagendana ubumuga dufise abatwiyumvira kandi batwitayeho. Dushimira na Midima na Hasere nyene igerageza kudushyira mu bandi, na leta turimo iduhubwo burenganzira kugira ngo dukine, kuko iyo tutaja muri iyo mikino nk'abandi twari kumenyekana.
Uno musore asaba bose bagendana ubumuga kutihebura kuko nabo nyene bafise ibyo bashoboye
nk'uravye nko mu bihugu ibi biteye imbere bo baravyitabira baritabira imikino y'abagendana ubumuga cyane gose mugabo twe muri ibi bihugu byacu ntiturabona yuko abantu bafise ubumuga boshobora inkino mugabo turibesha kuko nasanze ahubwo bakwiye guhaguruka nyine nabo bagakora kuko byose birashoboka.
Parfait Hakizimana yizera ko muri izo nkino azohungukira ubumenyi n'abagenzi kandi akamenyesha ko ahirondre azohakura insinzi. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Nawe akabari wa mwanya tubashikiriza ikiganiro c'ivyo abanyedini baba bagona kungurane zitandukanye dusanga mu kibano. Mugenzi wacu Diane Ndonse yashimye kugaruka ku munsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru muntunge uwo munsi wahimbaje ku munsi wa Mungu. Abari mu madini atandukanye baravuga ko bafasha muri rusangiye abageze mu zabukuru, ariko barasaba leta kubafasha kuko bavuga ko basa nk'abaherewe atavyo bishoboza. Ndega wo muri leta bo bavuga iki? Reka Diane Ndonse tumuha kanya yakira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo.
Dutangure twakira abatumire bacu. Joseph Ndayisenga, umuyobozi mukuru ajejwe gushigikirana mu bushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira, turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Wakire n'umushingwa manza Isirahenda Cyril Fresh afise n'ikigo kijejwe gushigikira no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'imfuvyi Fast Power, namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije mwakoze kudutumira.
Muri kino kiganiro kandi twari twiteze umwe mu baserukira amadini n'amasengero Haruna Nkundu Wiga wo mu idini rya Islamu, tukibutsa abatwumviriza ko uno munsi tuza kuvuga kujanye no kwitwararika abageze mu zabukuru. Tutangure twumviriza Musenyeri Eraste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura isengero rya Anglican, avuga ko abageze mu zabukuru isengero rya Eglise Anglicane risanzwe ribafasha muri rusange.
Ego turafise amashirahamwe, turafise ishirahamwe ry'amashengero mu Burundi Senebe, turafise urunani dukoreramwo dugashobora kugwanya ingwara, kugwanya ubukene, kugwanya sida, urunani rwo guharanira amahoro. Nibaza yuko dushobora no kwiyumvira ku runani rw'ukugwanya ubukene no gufasha aba bantu bari mu ibarabara. Nibaza ko hariho ubushikiranganji bwitaho abantu nikora abatishoboye. Ubwo bushikiranganji cyifuzo ngira ngo bakoranye neza mu ntwaro yo hagati mu gihugu, leta ikaraba ubugene yo dutuma ko tugakorana, tugatanga ibyiyumviro, tukatura ubugene twakorera hamwe. Musanzwe turakora ariko ingorane mwese usanga akora ukwiwe n'agakora ukwiwe. Inguvu ziratatanye rero. Nibaza yuko hamwe leta kandi irabishoboye ikadushyira hamwe abanyamadini, amashengero, tukigira iki kibazo hamwe, hanyuma tugakora sinergi, tugashyiraho mbere umugwi ngo bikurikirana. Nibaza yuko iki kibazo cyokemuka.
Ego mwebwe mwaserukiye ubushikiranganji bwo gushigikirana ubushikiranganji bw'agateka kazi na muntu n'imibano hamwe n'iterambere ridakumira. Joseph Ndayisenga, abo bantu hano mu gihugu bashigikiwe gute?
Abo bantu bageze mu zabukuru twabashyira mu mice kubiri. Hariho aba bageze mu zabukuru mu buzima bwabo bwa misi yose, bari aba twavuga tuti abarimyi, n'abandi aba bacane cyane baba bakora aho twavuga tuti bakora mu bisata bidatunganijwe neza, icyo twakwita le secteur informel. Hagacha baro n'abandi baba bageze mu zabukuru, bari baba bakozi ba leta cyane abandi baba bakora mu buzi butunganijwe neza, icyo twita le secteur structuré. Abo ba mbere rero baba bari birimizi cyane bakora utundi dukorwa dutandukanye mugabo batari aho twavuga tuti ni gisata gitunganijwe neza. Ibyo tubakorera abageze mu zabukuru twavuga ko ubwa mbere hariho ibyo tubakorera kugatwe kabo cyane tukabibakorera bivanye n'amashirahamwe cyane n'ibigo bibashigikira. N'amashirahamwe n'ibigo bibashigikira hariho abo tuba dufitaniye imigenderanire, twarasinyaniye amasezerano. Abo rero kenshi turabashigikira mu kubaha agafashanyo kumwaka kumwaka, hanyuma tugafasha mu byerekeye ibyo kuriha nk'amatara n'amazi, ndetse tukanashigikira nk'iyo hariho imfashanyo bakuye hanze kugira ngo ntizishobore kutozwa makori.
Rile isirahenda musanze muri umushingwa manza abo bantu bageze mu zabukuru bashigikirwa nkuko amategeko koko abitegekanye.
Mu bisanzwe amategeko ntaya harahagije. Ubwa mbere ho kandi arico twama dusaba nuko bahitegeko libagenga koko ligenga bageze mu zabukuru.
Azaba ari umunsi wahariwe nkisekeza ryo gutororokanya ibyo abantu bashobora gufashisha abatishoboye rero.
Ego nuko ndiko ndabivuga kubure iyo ntegoro yitegeke itara hera ingije mu ngiro
mushingwa manza isirahenda Cyril Fresh avuga yuko bakwiye kuva muri cyo kivunga cy'abantu cy'abatishoboye bakaja mu mugwi wabageze mu zabukuru nkuko n'umunsi impuza makungu bahariwe uhari ku isi nzima. Icyo ntimuracyumvira ko naco
murabona ko iyo uri kuratunganiriza abantu bose umwe wese araba ibimura urabona turiko turaraba tuti hari abakunda tukunda kubiganira avuga ati yamara abana bari bakwibushikiranganje ubwabo gusa yamara abageze mu zabukuru bari bashikwibushikiranganje ubwabo gusa yamara abagenda no mumuga bakwibushikiranganje ubwabo gusa yamara bakenyeze bakwibushye yamara usanga ari ibintu byinshi ugacu usanga rero twebwe uko tubyumva nuko haje itegeko naho riba rifata abatishoboye muri rusange rirerekana ko umwe wese bivanye nuko atishoboye barerekana icyo ategerezwa kuronka mugabo rokira noneho hariho ibizoza biraba nkaba bageze mu zabukuru gusa
nivyo dushaka ko twova mu kivunga bavuga tuti we ku mwana kivuka gushika ku myaka 5 bavuza ko reka numugeze mu zabukuru nimba bahera kugeze ku myaka 63 cyangwa 70 avuzwe ku bundo aho nkagaruka nkavuga n'irindi tegeko rero nuko adakunda kubimenya batanabikurikiza nuko mwibwirizwa shingiro y'Uburundi dufise no munsi ari ingingo ya 66 iravuga neza yuko umuntu wari we wese ategerezwa ubaha kufasha n'ukugaburira umuntu wese ageze mu zabukuru bavuze kugaburira rero si bifungurwa gusa ibintu byose ko nacyo wagiye umva rero ikintu ingingo yanditswe mu ibwirizwa shingiro ari ryo bwirizwa rikuru ya yose yategerezwa gukurikira
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
twavuze ko hari mutumire umwe mu baserukiye amadini n'amasengero mu idini rya Islam haruna nkundo wiga atashoboye gushika ngaha yari yavuze ko mu bisanzwe nabo basanzwe bakora ibyo bikorwa byo gufasha ariko basanzwe babikora muri rusange rero ngira ngo bashobora kuvangura abo bageze mu zabukuru bakagira uburyo bafashijwe mu buryo bw'umwihariko
kwagira ndamuremeshe ndemeshe nabariko baratwumviriza kuko uretse n'igihugu cy'u Burundi gusa ko dusangwe turi no mwishira hamwe y'ibihugu bya Afrika muri iyo shira hamwe rero nuko hariko harahejeje no gutegurwa harimo tugeze mu gihe cy'ukwemeza hariho amasezerano ingingo ziza ziyongera kuri ajya amasezerano ya Afrika ajijwe gataya kazi na muntu icyo bita protocol hariho n'izibiri imwe ijejwe abagenda no bumuka mbeya agatya kazi na muntu kiharije abagendana bumuga huko gwiki nuko muzi ko twanamaze kwemeza amasezerano mpuza makungu arabaho gatya kazi na muntu agenga agatya kabagendana bumuga hariho rero na niyo yindi ngingo yindi protocol igenga abageze mu zabukuru yumvikana ko vuba biko bizokwemezwa ni inama y'abakuru b'ibihugu bazemeje rero n'igihugu cyacu cyose kiri muri iyo shira hamwe rya Afrika kiraheza kigacha gishira mu ngiro itegeko ijanye nivyo cyumvikana ko rero amategeko ni ngombwa ahabe mugabo rero naho yoba tarahaba twe tuvuga tuti ni ngombwa ibikoregwa abo bantu bageze mu zabukuru navyo nyene bibandanye bikogwa
ni bato nkibi byiwacu aha batonda uza gufata bisi umuntu arenze imyaka ini yategerezwa guca agenda bunenye nakinjira
n'ubu niko biri
oya hari aho batabyubahiriza nama nagiye kubiramba kuko birambabaza gose ugasanga ari ku murongo umuntu w'imyaka 40
bisigura ko abantu badatahura badatahura ubwo buzima bwo umuntu
ageza nico kintu cyangwa ugasanga umwana umuntu uzari aricaye umuntu akiri mutaricaye na ugeze mu zabukuru arahagaze ari ahantu hahurira abantu benshi nawe rero gwarukundo mwenye rukuru ya tituka aliwa tukwari duke na yuko turubiula
mkutera turangiza kino kigani ilo mwuro mguwa baanu bageze mzabukuru batagira au mmigyangu waba mwacha nye bakabula ingene waba hu bakaja kugeza hu baja gusega harimo na baba bari wafise bari bashoboye kwibesha hu baba rakoze nk'ubuzi mbega ubwo nta ngorane zihari z'uko abantu bategekaniriza ingene bazoba hu mu busaza bwabo
burya barundi turagoye turagoye kuko sinzi ko tukigendera wa mwibutsa ngo amavuta y'umugabo na yamuraye ko kuko usanga umuntu agifise utuguvu ugasanga ari kuziganya mugabo kuziganya ukamengana kuziganya munda ugasanga sinzi ko namyambira nti wofata umunanwa ibiyeri bibiri ku munsi na brochette chama chupa ne yugwa ku munsi ugacumubaza uti kukwezi ugacuraba amafaranga yagiye ufate ku munsi hagiye naho ufate ko hagiye 2000 gusa kwezi hagiye 2024 oyi 2060 kukwezi ugacuraba none ko kukwezi hagiye 2060 hari 10,000 waziganije yosha kubwira kwa Kenya agowa dafisi chatiganya hama rero ndetse nivyo sinzi namwebwe sinaje kugira amatohoza mugabo urashobora gusanga hariho abantu dufate ugasanga hari amashure cyane cyane nka yabigenga hariho yamavuriro yabigenga ashobora kuba harimo naya ma radio cyangwa ibindi sindabize ukabaza uti mbega abakozi banyu barateganirizwa kazoza muri ibuka no mu makomine ko hageze kuba ingorano ugasanga ari komine imaze n'imyaka 10 abakozi babo batigeze bategekanirizwa kazoza umva ico gihe ugiye kugera mu zabukuru uza kurondera icu habwa kandi nawe atacyo watanze byumvikana ko rero tugira n'Imana amashirahamwe abijejwe bacancenza INSS bariko baragendera intara zose basigura ibi bintu byukumva ko abantu bose bategerezwa kwitegekaniriza kazoza
ariko ngira ni ngorane zijanye nibura ry'amategeko cyanke ukutubariza amategeko ajanye n'akazi
urazi ko ibintu byose bifatira ku mategeko aho rero mbona yuko hategezwa kubaho ububasha bwa leta bugushira aya mategeko kuguhimiriza no guhakararo nko mu bihugu by'Iburaya yuko iyo umuntu agiye mu karuhuko k'akazi aratamba kuko abazi ko agiye kuronga uburyo bwinshi yiziganirije nubwo leta yamuziganirije nubwo umukoresha yamuzigire kubera leta bayishyiraho amategeko yuko ategezwa kuziganya menshi na leta ikamuziganiriza n'umukoresha ikamuziganiriza rero ibi twifuza yuko tugira amategeko yukubahiriza no gushigira abageze mu zabukuru no kugira dutegure kazoza k'abana bari ubu n'abataravuka kugira zoheze ubuzima neza
waseruka ya leta ngira agiye kubishikana imbere kugira ngo aya mategeko ashobore kujaho
ego ariko no kubyumva neza kuko n'amategeko ariho abakozi benshi usanga atayobazi cyangwa abakoresha bakayirengagiza abayazi ugasanga by'ukuri ntari karakurikizwa mugabo rero birumvikana ko kuri uyu wundi mugwi cyane cyane wa mbere ari kuraba ingene hojaho by'ukuri amategeko kugira ngo nabadakorera leta cyangwa abadakora muri bisata bisango bitunganijwe nabo nyene baronke ingene bahimirizwa kugira bitekanirize kazoza
twibutse ko muri kino kiganiro twari twiteze umwe mu baserukira amadini n'amasengero haruna nkundu wiga wo mu idini rya Islamu ariko ko atashoboye kuboneka dushimire rero abitavye ikiganiro Joseph Ndayisenga umuyobozi mukuru ajejwe gushigikirana mu bushikiranganji bujejwe gatega kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira turabashimiye ko mwitavye ubutumire
turabashimiye kandi ntitworekano kwifuriza umunsi mukuru mwiza bageze mu zabukuru kandi tumenyesha ko mu bushikiranganji wa munsi mukuru zohimbazwa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatandatu dutumire abegere abari mu gisagara cha Bujumbura ko witabira
yego ngira kamo barakumvise dushimire n'umushingwa manza Isirahenda Cyril Fresh afise ikigo kijejwe gushigikirana no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'impfuvyi
natwe turabashimiye ko mwadutumiye kandi turabemereye yuko n'ejo nahijyaje tuzobitaba cyane cyane umugwanira agateka kabageze mu zabukuru n'imfubyi.
Tukibutsa ko twari ko tuvuga kubijanye no kwitwararika abageze mu zabukuru. Diane Ndonse na ndakiremesheje ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika.
Harakoze mgenzi wacu Diane Ndonse nanje na Diane nahazo mari kumwe mu kiganiro wanyu mu ntara kuvige cisa hindwi ku masaya mu Burundi no mu Rwanda muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi ku izina rero rya bagenzi banje bose turi kumwe tubishurize kururanirwa mu banyi no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.